Roni Fatou Alimas Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose, aho mutwumvira haba kuri radio zanyu, kuri mudasobwa cyangwa se kuri telefone mugendana, kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Njuti bagenzi nabo mwese muteze amatwi i radio ijuru rya Amerika, turabaramukije tubifuriza n'ikaze muri iki kiganiro dusangire ijambo. Abo tugiye gusangira ijambo uyu munsi batuyagira ku byerekeye injyane ziri mu mugambo w'abadasigana iprona uturukamo icegera cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi. Kuri mikro muri kumi na Pierre Clavier Niyonkuru, tubahaye ikaze.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Aho hari ku munsi wa kabiri w'iyendwi itariki 11 z'uko kwezi kwa gatanu kumugumya ingoro y'umugambi w'abadasigana iprona, hariko habera inama y'ibiro nshingwabikorwa ya komite nkuru y'uwo mugambwe. Yamara abona bari bankiwe kwinjira
ako bizakame cyuko urongozi bw'umugambwe gahereje kiringo ko bwahamagaye inama ya biro shingwa y'uko bya komite nkuru y'umugambwe. Rero nkuko bisanzwe twaye tuje kwitaba ubutumire, ariko dushingaha twasanze bamwe babemera kwinjira abandi babankira kwinjira. Rero turi mu bo babuje kwinjira gusa n'uburi turamenye igituma cyarutangaje, kandi nuko hari n'abandi twabonye batari mu bizo bishobora kwikorwa ariko bari twarinjira, abandi nabo babwiza kwa bari mu nyiko rwego ntibakundirwa kwinjira.
Iyo nama yavuye ifata inkingo ruhasha yo kwirukana muri uwo mugambwe umushinga mateka Gaston Sindimwo yahora ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Anise Niyongabo yahora ari umushinga mateka na Isidore Mbayahaga. Ijwi rya Amerika ryahaye ijambo Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe, aratubwira ico bisunze mu kwirukana abo banywanyi batatu bakomeye b'ibicocoro n'inararibonye muri uwo mugambwe warondeye intayo kwikukira ku Burundi.
Ibiro nshingwa bikorwa vy'umugambwe w'abadasigana ya Iprona vyakoranye kugira ngo bice hirya no hino ikete ryari ryanditswe n'abanyamabanga ba mbere b'umugambwe mu ntara, aho bari bakoranye ku igenekerezo ry'indwi Rusama 2021, kuko baca hirya no hino amakete yaramaze iminsi yandikirwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, yandikwa n'abadasigana bamwe bamwe, tukabona ko abo badasigana ko ari hirya duce hirya no hino ngo turabe ko by'ukuri ibyo bavuga ari byo. Tumaze guca hirya no hino twasanze abari banditse ayo makete ari abantu ubwa mbere dufatiye kuko abari banditse kete n'uwitwa Isidore Mbayahaga, uwo nawe ibiro nshingwa bikorwa mu 2017 byari byaramufatiye ibihano byo kumwirukura mu biro nshingwa bikorwa no mu zindi nzego, kuko yasibi ibikorwa by'umugambwe ntasubire gukorera kubera rero mu 2017 ntiyari yarasubiye kugaruka, tutasubiye kumubona mu gihe cy'amatora. Wahoze ari umukenguzi w'amateka yanditse Niyongabo mu 2019 nawe nyene yarigejeje nabi ibiro nshingwa bikorwa biramufatira ibihano byo kumukura mu biro nshingwa bikorwa. Yabandanya rero akora nk'umuganya mugambwe mugabo atari mu biro nshingwa bikorwa atari no mu biro by'imboneza z'umugambwe w'abadasigana cyo twita conseil supérieur d'orientation du parti Iprona. Umushinga amateka agasosi ndimwo nawe nyene turavye kwandika amakete nk'ayo yararaza umugambwe, yarasanzwe ari mu nzego zose ari muri conseil supérieur, ariko ibibazo yarafise akaba atigeze abishikiriza mu rwo rwego ngo babyige babyicarire. Tukabona yuko no mu nama ya comité central yari yabaye yari yanditse amakete ayiburagiza, ariko byatako akaguma aza aburagiza abadasigana. Nico gituma bakuru b'umugambwe mu ntara bari baciye basaba yuko tworaba by'ukuri yuko abo bantu bakiri abadasigana bagifite akarangamutima k'umugambwe. Nico gituma tumaze gusuzuma ingingo ya 11 iraba iby'umugambwe w'abadasigana iprona iri muri statute n'ingingo ya 13, twabonye neza kwa badasigana ubwa mbere abo bari bahanywe bakabandanya bahotorera mukabi yuko ingingo ya 13 ivuga yuko wakoreye undi mugambwe canke uwagaragije inzego z'umugambwe akabandanya ajuragiza umugambwe izo ngingo rero zica zimufata nizo ngingo no munsi bironshingwa bikorwa by'umugambwe bigizwe n'abadasigana bashika bane bane ku ntara canke batatu bivana bakoranye kugira ngo barabe ko by'ukuri ivyo bikorwa bakoze bishobora guhanwa naha rero bace bafata ingingo yo kubahana kuko turavye ivyo bakoze nibivyararaza umugambwe nibituma basuzugura inzego z'umugambwe nibituma umugambwe ushobora guhungabana none umusineje rero mu mugambwe w'adasigana ni ngombwa habeho kirazira nico gituma umunsi twafashe ingingo zo guhana tukaba dukana burundu mu mugambwe w'adasigana yiprona gutyo amategeko y'umugambwe agakora ivyo bizogabanya akajagari mu mugambwe
abo banywanyi bobo babona ko bahohotewe banaheruka ndetse kwitura umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu mu makete ijwi rya Amerika rifise bamwandikije bamusaba ko yobabera umuhuza kuko ariwe aje gutunganywa by'imigambwe mu gihugu mu rwandiko rwabo abo banywanyi b'umugambwe iprona bemeza ko batacemera uburongozi buhari babwagiriza amakosa azingamitse uwo mugambwe arimo gutwaza umukazo no kunyuruza amatungo y'umugambwe Gato sindimwo anese niyongabo na Isidore Mbayahaga nibo bateye umukono kuri ugu rwandiko nk'abaserukira abandi ku izina rya bagenzi we anese niyongabo yiganiye ijwi rya Amerika ayo makosa
murakoze muvuga muti amakosa twagiriza indongozi z'umugambwe zirongowe na gashatsi muri iki gihe ni naya ayo makosa nuko gashatsi nawe ari kumwe bake bahonyanga amategeko agenga umugambwe mu byo bakora byose tubagiriza ko bihambira ku burongozi bw'umugambwe kandi igihe cararenganye kubera ikiringo batorewe cyaheze kera abarongoye umugambwe mu makomine mu gihugu cyose bahejeje ikiringo cyabo mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2019 abarongoye umugambwe mu ntara zose z'igihugu rengeje ikiringo cyabo mu kwezi kwa gatanu ku mwaka w'2019 bari barongoye umugambwe nabo ikiringo cyabo cyahize tariki 14 z'ukwezi k'umunani mwaka w'2020 murumva rero yuko inzego z'umugambwe zamaze guta igihe kubera ikiringo cyazatorewe cyaheze muri iki gihe rero nta nzego zishobora gufata ingingo zihari twagiriza abarongoye umugambwe muri iki gihe ko banki ibiganiro kandi arizo zari bikenewe muri iki gihe atanzego zikiri ifise ikiringo cyazo atanzego zikiri mu mategeko hakwiye ibiganiro birimo abadasigana bafise ibyiyumviro bitandukanye kugira ngo tuje hamwe turabe ingene umugambwe wacu usubira ku nzego zishasha dutegura amakoraniro kuva mu makomine mu ntara no mu gihugu kugira ngo dukurikije amategeko atugenga ushobore gushiraho inzego z'umugambi umugambi usubire gukora uje ku kivi witegurire ibiringo bya politike biri imbere ikindi tubagiriza nuko ubiba amatungo y'umugambwe ku mugaragaro bakagenda baragurisha abamazu abamatongo abamaparcelle mu bisagara bayagurisha bidaciye mu mategeko kandi amahera bakuyemo bakayatwara kuyakoresha ibyabo bo nyene n'imiryango yabo bwa kabiri mwatubajije ko tuba tutubaha uburongozi bw'umugambwe twebwe mu bisanzwe turi abantu bubaha turubaha abadasigana bose turubaha n'abarundi bose ariko uburongozi ntitwovuga ngo turabwubaha canke ntitubwubaha kuko nta bukihari nababwiye yuko inzego z'umugambwe muri iki gihe zataye igihe ibikenewe ni uko ahubwo twoja hamwe tugashyiraho inzego kugira ngo umugambi wacu usubire kuja mu mategeko umugambi wacu usubire gushiraho indongozi ziwuje imbere indongozi z'ukuri dukurikije amategeko y'igihugu dukurikije n'amategeko agenga umugambwe hanyuma izo ndongozi bitwa zironka tuzozubaha nk'uko bitegereza
yamara uburongozi bw'umugambwe bwo gusanga kwandika makete atari wo muti abakuwe mu mugambwe ntacu bibabwiye ndetse bemeza ko ataco bizohindura mu bikorwa byabo bongera ko kwingingo yafashwe n'abatabifitiye ububasha anise niyo ngabo
twabifashe nkuko atacabaye mu mugambwe adasigana iprona kuko abo bantu ni basobambike bagashatsi yarabahamagaye kugira ngo bamufashe kwandika no gusinya izo yifuza ariko ibiroshingwa bikogwa guko byatowe na komite nkuru y'umugambi mu mwaka w'2016 mu kwezi kw'icyenda sivyo byakoranye benshi mu babigize babadasigana bukuri babadasigana bijambo nijunja barabagiye kwinjira kumugumya barungika abasoda bacungera icegera cy'umukuru w'igihugu kubabuza kwinjira kumugumya abandi no kubatumira ntibabatumiye murumva rero yatumiye abatatowe benshi batatowe na komite nkuru y'umugambwe batagize rero ubwo rwego bagenda kumufasha gukora ibyo wenyine ashaka ibyo rero nta gaciro tubiha nta numwe byohungabanya twebwe tubona ko atakamaro igikenewe nuko ahubwo hoba ibiganiro kugira ngo dusubire kugira inzego zirongoye umugambwe muti mugiye gukora iki guhera ubu tugiye kubandanya dukora umugambi w'abadasigana iprona kuko n'umugambi wacu kandi tuvugira kugira ngo abadasigana birigwa bararenganywa bashobore kugaruka basubire gutunganirizwa tugiye kuja inama n'abadasigana bose hagati mu gihugu kugira ngo turabe ingene umugambi wacu usura kuronka inzego nshasha zemewe n'amategeko kandi zemewe n'abadasigana tugiye kandi kuvugana nabo muri leta bajejwe itunganywa ry'imigambwe kugira bakurikize amategeko nk'uko amateka n'amategeko bibarekurira bafashe umugambwe w'abadasigana iprona gusubira kuba umugambwe nk'iyindi ukurikize amategeko kandi ukurikize amategeko y'igihugu ugakurikiza n'amategeko bugenga wonyine kandi ukaba umugambwe ukorera abadasigana utari umugambwe ukorera umuntu umwe cyangwa abantu babiri utari umugambwe uguri abawurongoye bitwa ko bawurongoye bagurisha ibyabo byose kugira ngo bawusige wera yakoze
umushinga amateka Abel Gashatsi atwara uwo mugambwe arakurira inkone kugishitsi abafuzwe
indongo z'umugambwe zo bene umugambwe bari muri urwo rwego nyobozi ariko rufise n'uburenganzira bwo gufata ingingo baraheza barafata ingingo yo guhagarika burundu kubana umugambwe abo bantu batatu umwe asanzwe ari mu nzego zose z'umugambwe umushinga amateka Gaston Sindimwo n'uwahoze ari umukenguzi amateka Musekimi Niyongabo hamwe na Mbayahaga Isidore abo babiri ba nyuma bakaba bari basanzwe bari mu bihano
naho ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ry'abanyagihugu bukurikiranye hagufi ibikorwa by'imigambwe ataco burashikiriza inkurikizi za mbere z'iyo ngingo nuko bamwe mu bahanywe bava mu nzego za leta zikomeye barimwo itegeko rigenga inama nshingamateka rivuga ko umushinga amateka yirukanywe n'umugambwe wiwe atatakaza ikibanza yari afise aha urabwa niyo ngingo ni gasose ndimwo azoca asubirwa n'uwundi azokwizerwa n'umugambwe iprona aha twakwibutsa ko gihe cyose hegereje amatora canke inyuma yayo gato bimaze kumenyekana ko umugambwe iprona wamucikamwo amashami kuva mu mwaka w'2025 rigeze gatanu iprona ucikamwo ibice wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu kuri leta ya iprona Frederico bamvuga inyumvira aragerageza gusigura igituma umugambwe iprona ugeze kure ucikamwe amashami mu mwihoyezo yagiriye ijwi ry'Amerika bamvuga inyumvira abona ko amaronko ariyo nkwezi y'amarere aho umwe wese ashaka kwikundwa kaza ku mugambwe uri ku butegetsi
murakoze no kuntumira muri kino kiganiro kugira ngo dusangire ijambo nabaza gukurikirana kino kiyago tugiranira ku ino radio ya Amerika rero ku kibazo muvuze kijyanye n'ibidusanga mu mugambwe wa iprona ubwambere no tubisanga mu mugambwe wa iprona gusa tubisanga mu mugambwe myinshi ariko birakomeye cyane mu migambwe y'iprona usanga amashami amaze gushika kuri atanu impamvu ziri nyinshi impamvu ya mbere ku bwanje nuko burya uravye akahise kumugambwe wa iprona umugambwe warushimikiye kuvyumviro bishasha rwa gasore yarafise yashaka gutuma
igihugu cy'u Burundi kiva mu ngorane kirimwo hanyuma kikaja mu nzira y'iterambere. Ibyo byumviro ntaco bipfana n'ibyakurikiye mu nyuma kubagwa gasora apfuye haciye hari imyane hagati y'abato n'abatutsi muri Iprona. Ntibasubira kumvikana intumbero rwa gasore yariko arondera guha igihugu. Kindi umuntu ari buvuge ni ibijanye n'ingene kuva mu 36 haciye haza intwaro za gisirikare maze Iprona isigara ikoreshwa nka kurya wofata akarangi ugasiga ku kintu kigahindura ibara mugabo ingene kiba kimeze ibikigize atacahindutse nk'ubufashe isafuriya igizwe n'icyuma kwayishyira ku irangi icyuma kiguma ari icyuma ufashe inkono y'imbumbano wabumvye uhereye ku ibumba ukayizo kariturira ibumba riture ntikiki icyuma riguma ribumba mugabo urashobora gushira ko ryarangi inyuma ukamenga byose birasa kandi bidafise akamere kamwe. Rero nshaka kuvuga nti burya intwaro ya gisirikare ni nguvu ishimikira ku nguvu muri demokarasi. Naho no kuvuga imigambwe myinshi no kuvuga ibiganiro no kuvuga ibyiyumviro bidasa mugerageza gushira hamwe mukaraba ico mwohurira ko kugira biyagirira kamaro bigirira kamaro abanyagihugu. Rero nacyo gituma asanga rero yo Iprona ntiyariho nk'umugambwe yariho nkirangi rya gisirikare rinyegeza ko ari intwaro ya gisirikare gusa. Ngereranije n'ibihari uwo munsi ni nkaco kimwe ni intwaro ya gisirikare abavuye mu ishyamba ni intwaro ya gisirikare ahanini baca bitwaza utuntu twa demokarasi nkirangi ariko mu mibereho yaho mu gutwara kwabo usanga ahanini by'ukuri atari ibintu bijyanye na demokarasi. Rero Iprona nibi bya CNDD-FDD burya ahanini ni nkaco kimwe. Rero hagaca ikibazo ningene izo nguvu za izo nguvu izo uwo mugambwe wa Iprona no mugambwe wa CNDD-FDD bishobora kubangikana mu gihugu kimwe kandi bimeze kumwe ntibishoboka. No kuvuga kimwe ni ngombwa kimiri kindi babasirikare batuma Iproni baho uyu munsi bariko barasaza abandi barimo barigira mugabo abo bagwaruka kwa CNDD-FDD bagiye mu ishyamba munsi baracariho nacyo gituma mu bikorwa by'iwabo bagerageza gutuza ikintu cyitwa Iprona. Abasirikare ba kera abari muri Iprona kera baboneka utishwe afatirwa ibihano harya no kugira ngo baheze yangendo ya Iprona ya kera. Ubu rero hacasigara iki muri aho Iprona? Rero harimo abategereye bati bijya rero ibitwegwe twafashe kera n'inzira mbi reka twirondere inzira nshasha hanyuma tujane naba ko twegwe twitwa abatutsi bazoza baraduha hanyuma twitwa ko turi kumwe nabo twitwaje ko amasezerano yarusha yavuga abatutsi reka natwe tujye tugenda mu matora mugabo muri amatora ntitugenda duhangana nabo tugende tubangikanye nabo kugira ngo twe turavugana ingene nitwaronka batazotwigizayo bahubwo bazoduhamagara tugasangira. Aha rero acahaza ikibazo cibi twita icegera cy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu. Mu bisanzwe uje kuba icegera cy'umukuru w'igihugu kandi waciye no mu matora cyangwa ibyaciye mu biganiro ntuza uko uzuzanye nawe ivyo muganira kugira mugiraho muhurira. Nubwo baba batsinze amatora wagize programme nabo baragira programme byari kuba byiza ko izo programme zibiri zigiraho zihurira wewe cegera cy'umukuru w'igihugu uje ukaza wikoreye nawe ivyo ugizogerageza kuvugana muzoshira mu ngiro bitarayo by'abantu ariko biraba iby'igihugu iby'igihugu buje kibazo rero gica kibangaho mbega ibyo by'igihugu baravyitwararitse cyangwa uyu munsi bitwararitse ibibanza byabo ibibanza by'abantu wewe uje kubicegera cy'umukuru w'igihugu gatucika sobambike y'umukuru w'igihugu kubera ko zina za kwaca guha kandi ntabyo mugambwe wagutekereye muzokora uretse ko bavuga bati rika urampera ikibanza nakana hamisigaye twibandanirize
umushinga mateka Charles Nditeje nawe nyene atwara rimwe muri ayo mashami ntaja kure yabamvuga inyumvira yatubwiye ko ahanini biva ku banywanyi b'uwo mugambwe baba bataye umurongo amaronka gatuma bamwe bahemuka maze bagakamira mucoze abashaka kubacanisha mwo
waunda ati utemuguye umutiza umuhoro ku banywanyi b'iyo migambwe no kwitabahemu bahahamiye amaronko ibyicaro byo mu nzego haba muri leta haba mu nama nshingamateka cyangwa mu nama nkenguzamateka cyangwa ibibanza ibyo rero nibyo byashikiye iprona ubu abariko barashihana muri iprona nabo nyene bahemutse bavuga ati bampe mukenda muke nibo bariko banigana bakubitana imyereka kugira ba bitoneshe kuri CNDD-FDD kugira ngo ibashire imbere mu byicaro murabona Gaston abayicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu bari kubashihana na Gashati beguriye umugambwe mbayahaga mwarumvise yuko yavuga ati mu matora aheruka yavuze ati jewe ntura CNDD-FDD ibyo akabiye akagenda kwiyamamaza yambaye umutamana wa iprona mugakabwa yuko batora CNDD-FDD murumva yuko arakamara amazi atabudasigana bafise na gatonya n'inda zabo na maronko barondera nta kindi
Nditeje asanga inyishu ari uko ayo mashami yose ubafatwa na bamwe bamwe nk'ibisigarira by'uwo mugambwe yose yoja hamwe mu nama rukokoma yo kwiyunga
umuti rero ku byerekeye iprona nuko abadasiganika n'abandi bubona yuko umugambwe CNDD-FDD ataneza uronderera iprona aca rero ica kuri abo bantu babahemeka bagira ibikoresho ikabatanya kubateranya uno munsi gatonesha ubuke gatonesha ubundi kugira ngo nyene babicike ibikoresho byayo umuti rero kugira ngo iprona isubire yiyunge ibe umugambwe kujya kwa gasore yawushinze yawushaka nuko abadasigana babona yuko inyungu zabo ari ukomeza umugambwe w'adasigana prona ukomeza iragi kwa sikanwe mugani duvuko kwa gasore ayo mashami ya baki nanata bakaja hamwe bakavuga bati bahereye mu makomine mu ntara no kuduka ku bigo by'igihugu bakaraba bati reka turabe ingena two kwisuganya tuje hamwe bakavuga bati none tuje hamwe kugira tugire iki kugira ngo duhabuze duharanire amasezerano y'arusha duharanire agati k'akazi na muntu duharanire kwishyira no kwizana kw'abanyagihugu kw'imigambwe yindi kw'amashyirahamwe yigenga kw'imenyesha makuru bafite imigambi bahuriza ko bagaca baja hamwe bagashinga imigwi mu ntara mu makomine kugira ngo barabe ingene boshira mu ngiro uwo mugambi atanumwe akumiriwe atanumwe asizwe inyuma kubera ko CNDD-FDD itamushaka nibyo niwo muti nayo handi ibiriko bariko barakora n'inda zabo no kwitonesha nta neza y'umugambwe y'igihugu bakeneye badasigana bariko bararondera kandi cyo bumenya nuko ejo aho bukera izobigumura ku cyo gituma abo badasigana ku bita gashoboka none kwa taneza CNDD-FDD iriko irabaronderera
bamvuga inyumvira yunga muri iryo abona ko ukwiyunga kwa iprona ari ku nyungu z'igihugu kuko uwo mugambwe wa Rudoviko rwa Gasore yarondeye ntayo kwikukira ufite ikibanza gikomeye mu gihugu
twarigeze kuvugana n'uyu yari vice president yaratubari ati je bamezi na tatu nana natanye rero tabonanye n'umukuru w'igihugu n'arimo abari ko maratwara na gute wewe umva wucitse umucangero uje wewe uca amahera ibisigaye ntabihari ntabyo mwumvikana ntandyo muganira kuko ntacu mwavuganye ko muzaza murahurirako uricara ngaho ugafungura amahera yawe ukarondira intandanse hanyu gihe cyeca ugiheze ukagenda rero bikaca bitera iki umujinya abasigaye inyuma mu mugambwe nabo bataronse kuko CNDD-FDD yaragize politiki nshasha yo kusambura ibintu byose by'abantu bashobora kwiyumvira kugira bose bacike abasavyi ba CNDD-FDD kusanga rero abo bantu baje ngo n'abanyamigambwe bandi baje gucika abasavyi ba CNDD-FDD ibindabio ala mwuri frode wubili kwa wilaza usanga baanu batakiri mwujia mkaranga muti makumu gambge ahubu kubinjira kuinjira mumu gambge wasende defudede baka chawachi kabakozi mumu gambge wasende defudede mumu gambge wabo nivyo vili mwuri prona nuyu mwusi mwuri frode wu mwuku na ikonda vivuga wili kwa wilaza na handi ho vya SNL vya FNL vya Jekera usanga liru umosi ingorane dufise ni ingorane y'umugambo utegeka wacuvuga kuti ndane ho biki ico banuko umugambo utegeka uhinduka hakaba imigambwe myinshi ikemerwa hanyuma mukemerwa mu mibereho yabo abantu bagakora ibyo biyumvira bagatunganya igihugu nkuko ibibazo bibisaba ibibazo by'igihugu bisaba ku itunganya urishasha by'igihugu cyokorwa cyobanza kubuza nyamukuru no kurondera ingende mu Burundi hoboneka intwaro iza kutorera inyishu ibibazo by'abanyagi kandi itishira imbere dashira imbere umuntu ishire wabategetse ishire imbere uwo munyagihugu abwirizwa kuva haryari uwo nyarucara abwirizwa kuva haryari atambara ibirata gwaye imvunja atambwa ahubwo zafise atagatonga afise atakazoza afise nuyo intwaro yoze ubwiza kwitwararika kerekana ngo niwo muntu azoba umuntu nk'abandi murakoze
umugambwe iprona niwe wamaze imyaka irenga 40 utwara igihugu ku ntwaro z'umugambwe umwe kuva igihugu cikukira gushika mu matora y'umwaka w'igihumbi 1993 gushika nubu uwo mugambwe wamufise ikibanza cicegera c'umukuru w'igihugu no mugambwe ufatwa nk'ubwoko bw'abatutsi ndetse amasezerano ya Arusha n'ibyirizwa shingiro yerekana ko ari umugambwe uharanira nyungu z'ubwo bwoko bw'abatutsi ubu budashikana n'ibice 15 ku ijana by'abarundi bose
dusangira ijambo
Nchoti bagenzi namwe mwese mwari muteza biri kino kiganiro dusangira ijambo ani ho tukirangirije turabashimiye mubandanye mujyoherwa n'ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika ahanje pye clave niyo nkuru twari duteramanye ndabifurije ibihe byiza mugiraho muba mwubahwe.
Dusangira ijambo.
Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka kuri politiki yo mu Burundi. Turasubiramo ikiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize mwateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ukorera I Kigali mu Rwanda. Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.